abaserukira ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe no mu gice cembe rya Afrika ntibajye umunwa mu nama bari bamazemo indwi yose I Kampala mu Buganda babwiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika ko ufata mu minwe ikibazo c'ibiganiro bihuza abarundi kugira ngo bitebe bitange umuturama bemeje ko amakungu n'ubumwe bwa Buraya burimwo amaze guta icizere ku nyishu yova mu karere ka Afrika y'ubuseruko kamaze imyaka itatu kagerageza gutorera umuti amatatu ya politike yadutse imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku izina ry'urunaniro bahuza ambasaderi Cohen Varvayek aruserukira yagize ati ego nivyo akare niko kabwirizwa gukemura ico kibazo kuko Burundi burimwo yamara ko bimaze kuboneka ko akarere kashitsaho kananirwa ubumwe bwa Afrika nibugerageze nabwo ati kandi turizeye ko n'ishyamwe mpuzamakungu ONI ariko ribishaka ubu ivyo babivuze mu gihe atakwezi kwari bwahace ubutwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika abwiye umuhuza mukuru matati y'abarundi Yoweri Kaguta Museveni ko yohindura umukenyuro Musa Faki Mahamat yari yandikiye Museveni amubwira ko yohagarika ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro kuko kuri we ryari gukwegeza n'injyane za politike Faki Mahamat yanavuze ko bimaze kuboneka kwa karere gasa nakananiwe gutorera inyishu amatatu ya politike ari mu Burundi ikinyamakuru The East African candika ko ivyo Musa Faki Mahamat yashikirije yoba yabitumwe n'ishamwe mpuzamakungu ONI kubibwira umuhuza mukuru n'abatwara akarere ka Afrika y'ubuseruko abaserukira ibihugu vya Buraya batangaje ko biteguriye gutanga uburyo n'ibikoresho byose bikenewe mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kugira ngo icyo gikorwa kiranguke bemeje ko hamwe impande zose zokwerekana ugushaka hanyuma ibyo biganiro bigasubira gutangura ubumwe bwa Buraya ngo bwoca bunatezura ibihano bwafatiye Burundi naho biruko mu rwandiko rwagiye habona umushikiranganje w'Ubuganda ajejwe ibibazo mpuzamakungu siko abibona Okello Oryem yatangaje nawe ko umugambi w'ibiganiro birongowe na Museveni utarananirwa na gato ahubwo ko ari ikibazo c'umwanya gusa yagize ati amatata ari mu Burundi nico kimwe na yari muri Republika yaranira demokrasi ya Kongo hamwe no muri Sudani y'Epfo atabibaza ko kuyakemura byo fata ijoro rimwe barihenda ico cifuzo cuko ubumwe bwa Afrika bwofata mu minwe ico kibazo cari canashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta mu biganiro biheruka kubera yarusha mu mpera z'umwaka uheze nabo nyene bavuga ko akarere kananiwe hamwe vyokwemegwa ko ubumwe bwa Afrika bufata mu minwe ico kibazo hocatogwa n'abandi bahuza bashasha ibiganiro bihuza Abarundi bimaze imyaka itatu yamara gushika ubu impande zivuga ko zihanganye yabo mugambwe uri ku butegetsi leta nabo batavuga rumwe ntibarashobora kwicarana ku meza y'ibiganiro iyo hadasivye uruhande rumwe hasi Burundi Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.